Abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye baganiriye n'ijwi rya Amerika bavuga ko bashegeshwe no kubona nyuma y'amezi hafi atatu bagatasi gatanguye bataronswa ifumbire kandi barayirihiye. Abana bo mu ntara ya Makamba mu manuko
igiduhanze cyane cyane ni ikintu cy'umwavu ikizungu urabona nk'ubu turariha turishe mugabo kashigoma guteba kashigoma kuza kugihita ari wayo rero utevye nako biraduteba kuko nishatwe guteza umwavu w'ikirundi wonyine kuko tuteje ntibigenda bihabaye
kutirutse kuri ifumbire ntacutora ntacurubona kurima impeshi ndabona hoho n'umwaka ntibizotworohera hoho
umuntu yaratonze nk'iminsi nk'ukwezi ayibura gushika n'uno munsi harimwe n'abatayiro
umuruho bidutera kuba twatanze akavansi kacu kugira tunyarukirwe natwe hanyuma ugiye n'ingumu zikabamwo ugaca wiyitwa sindanakubazwa
mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero abarimyi baho bifuza ko umwavu w'ikizungu wocuruzwa mu izegenzo atamananiza agiyemwo
ryari iterambere ryo kuronka ifumbire iri hafi tutirava mu mahanga ntibakurikiza ikirangaminsi cy'indimo ntiduhombe ifumbire tubuze ifumbire igariko indimo zipfuye
murumva yuko iyo umuntu atarose ifumbire n'umwimbu aba yiteze muke wari gutera ibiro bitanu dusanzwe kuratera ibiro bibiri cyangwa ikiro kimwe n'inusu kose aba yuko leta umubyeyi wacu ikaraba ingene yosahiriza kirya kigofomo ikazana iyo hanze kugira ngo isahirize turonke umwavu
mu ntara y'ubanza mu burengero naho nyene abarimyi imyidogo ni yose
none twebwe tureka kuronka gute kandi twatanze avansi tukongera tukakombora
ko botunganya hamwe umurimyi adashobora kwidoga adashobora gutanga amahera hama ngo agende kurima yizeye ifumbire
imyidogo mushikanganji wa mbere Gervain Jacob Carayizi vyamuteye gukoranya begwa n'igisata c'uburimyi mu gisagara ca Gitega ku murwa mukuru wa politike maze yahimyitse itanu uhereye kuri uyu wa gatanu kigofomi gihingura umwavu w'ikizungu kuba catunganirije abarimyi kubwiwe umugambi leta yihaye ko umuntu wose ubwirizwa kuronka ico kurya umufuko ukaronka amafaranga ntushoboka mu gihe abarimyi badatejwe imbere
zabe yuko umuntu wiza omi n'abasanzwe batanga dorome bose uca bayidunganika biragumye ubwo mu ntara kandi nizeye neza yuko ibyo twumvikane ngaha muri inama ko byose tugiye kubikurikiza kugira by'ukuri korohereze umwenegihugu kugira ya ntumbero ya nyine cyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yuko twese abarundi koronka icyo dufungura n'umufuko nawe nyine ukaronka amafaranga nawe uzoronka amafaranga
icyegera cy'umunyamabanga mukuru wa FOMI yari yatumiwe mu nama y'igitega avuga ko abarimyi bazotangura kurenganurwa mu ndwizamu Emenegide Manyange asigura ko ikibazo cy'amahera y'agaciro akenerwa mu kurangura ibyankenerwa biva hanze cyakemutse
ndabona yuko guhera mu ndwiza hari icyo twoshobora gukora Mwoyo chambuka ni mwiyo ndugu nzari tunga na vyose mwabasanga besi mugabo kuva mu ndugu nzari turabona yuko ari cyo tambura gukogwa cha kibazo cy'amafaranga mva makungu ariyo madora dukoresha mu kuzana ibikoresho dukoresha mu guhingura cyavuye mu nzira giteba kubera yuko cyavuye mu nzira turiko turagira inguvu
ariko mukuru w'ishyirahamwe Pasteur Masangare ikwiye kwicarira ibibazo biri mu gisata cy'uburimyi byose ikanagishyiramo uburyo buhagije nk'uko Perezida Ndayishimiye yabyiyemeje Faustin Ndikumana mukuru wa Pasteur ibyo yabishyikirije ku wa gatatu w'iyindwi mu gihe ariko ashyiraho n'umwihwezo ishyirahamwe ryo ryakoze ku bijyanye n'ibisata byose mu gihugu cyane cyane icy'ubutunzi n'intwari ibereye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri hanyuma akerekana uko ibintu bitegerezwa kuba muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu
Sengane kubivuga irahari sengane kurutse gushyira mu ngiro na metodoloji nayo tubona noneho uzombira gutati uburimyi buragiye imbere icyo buri fumbire biciro bigaca biduka buri fumbire bukabura imbuto selekisiyone bukabura ubushakashatsi nta kadirema hasi hari none ubwo buri ngombe ibiciro ihihe kandi noneho iminsi yose itanga inzoga irahinduka baravuze ngo amakoperative bagiye mu burimyi bagiye mu burimyi bagiye mu burimyi bagiye mu burimyi noneho amakoperative yo hafi yashyitse ko yoyo yongere igiki nizo rero
bamwe mu bahinga bazi ibijyanye no guhingura umwavu bemeza ko ishyirahamwe FOMI rifite ubushobozi bwo guhingura ifumbire idakoreshwa mu Burundi honyine ahubwo ishobora no gushorwa mu mahanga hamwe yoramuka rironse ibyangombwa byose amakuru y'u Amerika rifite ariko atamutegetse arayemeza avuga ko hoba harabwiza tunga bashora umwavu wa FOMI mu gihugu kibanyi cya Congo ahubwo urwa amafaranga menshi kandi ukagurwa amadolari ikibazo cy'ibidandazwa biva mu Burundi bikajya gucuruzwa mu bihugu bibanyi. Perezida Evariste Ndayishimiye yagaruseko cyane cyane ibifungurwa n'ubutare ku itariki ya 31 ukwezi kwa 12, ariko aha ikiganiro amenyesha makuru hamwe n'abanyagihugu. Yasabye ajejwe intwaro ubutungane n'umutekano kugihagurukira, avuga ko ariyo ntandaro nyamukuru y'iduzwa ry'ibiciro mu gihugu ciwe. Buri mwaka haheze igihe kitari gito abarimyi mu Burundi baronka ifumbire, ariko babanje gusemerera urimi rukandara. Ni kibazo abategetsi bagerageza gutorera umuti, ariko kugera ubu cyama cibonekeza. Eroje Wikaneza, Ijwi rya Amerika.